Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangira ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni saa 11 n'igice I Kigali ni Bujumbura. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, arakurikirwa n'ikiganiro kira, naho mu gice cya kabiri ntimucikwe n'ikiganiro cy'umuziki gitangira saa 12 kikageza saa 12 n'igice. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ubu rero ni umwanya w'amakuru.
Urakoze Thomas, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Mu gihe abategetsi b'ibihugu byo ku isi bahuriye mu gihugu cya Australia mu nama y'ibihugu 20 bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi, Perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirenga bikomeye ku nyifato igenga imigenderanire mu makungu. Mu kiganiro yahaye itorokanizo ry'amakuru rya Leta y'u Burusiya TASS ejo ku munsi wa gatanu, Perezida Putin yari doze ku bihano urunani rw'ibihugu biyobowe na Amerika byafatiye Urusiya kubera ibikorwa bya gisirikare by'ico gihugu muri Ukraine. Yavuze ko atazoshikiriza ico kibazo c'ibihano mu nama y'ibihugu 20 bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi. Ibuno munsi kuwa gatandatu neje ku Imana mu gihugu ca Australia yamara yatangaje ko azokwishura niyo abandi bazana ico kibazo. Perezida w'ishyirahamwe ry'ibihugu vy'Iburaya Herman Romper yatangaje ko abashikiranganji bajeje imigenderanire b'ibihugu vy'Iburaya bazobonana ku munsi wa mbere inyuma y'inama ku ruhande rw'inama y'umugwi w'ibihugu 20 ibikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi kugira barabo kugene ibintu vyifashe mu gihugu ca Ukraine no kuvuga ku zindi ngingo zishobora gufatwa mu bishobora kuvuga ibindi bihano. Abategetsi b'ishyirahamwe ry'ibihugu vy'Iburaya bafise imigambi yo kuganira ivyerekeye igihugu ca Ukraine na Perezida wa Amerika Barack Obama ku ruhande rw'inama y'umugwi w'ibihugu 20 bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi. Umugwi w'intagondwa z'abayisilamu mu gihugu ca Nigeria Boko Haram warafashe igisagara ca Chibok kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu, igisagara carimwe abigeme b'abanyeshuri barenga 200. Uwo mugwi wanyuruje mu ntango z'uyu mwaka. Pogo Bitrus, umuyobozi w'inama y'inararibonye mu gisagara ca Chibok, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abanywanyi b'umugwi Boko Haram bateye igisagara ca Chibok kiri mu ntara ya Borno mu masaha akuze ku wa kane, amenyesha ko abasirikare bari muri ico gisagara n'abagwanyi b'abasivile bagerageje kugwanya yamara bararushijwe inguvu n'igitegeri kinini c'abagwanyi b'umugwi Boko Haram. Pogo Bitrus avuga ku telefone ari ku mugwa mukuru w'igihugu ca Nigeria Abuja, yatangaje ko ingwano yabandanije mu ijoro ryose ryo ku munsi wa kane. Ku vyerekeye iyindi nkuru, umwihevye afise bombe yarishe abantu 6 canke barengeje ku wa gatanu mu gisagara ca Kano kiri mu buraruko bwa Nigeria. Ndawitiriye buno nyene ico gitero yamara abagwanyi b'umugwi Boko Haram barateye ico gisagara imbere yaho. Umugwi Boko Haram warafashe ibisagara bitari bike mu ntango zo mu ntara zo mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara za Borno na Adamawa muri uyu mwaka. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ukraine Arseniy Yatsenyuk yatangaje ko gushiraho igisirikare gikomeye bihagije kugira gihagarika gasomborotso k'igihugu cy'u Burusiya aricyo gikorwa cya mbere cy'igihugu ciwe. Abaserukira ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraro bw'ibari Atlantique OTAN n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya bavuga ko babonye ibimodoka bya Blend bigwanisho n'inteko z'igihugu cy'u Burusiya vyinjira mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine muri indwi. Amasezerano y'uguhagarika ingwano yatangajwe mu kwezi kw'icenda yararenzwe ku inshuro zitari nke kuva umunsi yatewe ku igikumu. Perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko yatangaje ko kugena ibintu byifashe mu buseruko bw'igihugu bitaherezwa gutoregwa inyishu biciye mu biganiro n'abashaka kwiyonkora ku gihugu cya Ukraine bashyigikiwe n'Uburusiya. Yamara yatangaje ko kwa gatanu ku gisirikare cy'igihugu cya Ukraine gishobora kwishyura n'inguvu za gisirikare hamwe amasezerano y'uguhagarika ingwano yosenyuka. Igipolisi mu gihugu cya Israel cyatangaje ko ikibanza gihezagiye mu gisagara cya Yeruzalemu harirutse kubera imishyamirano hagati y'Abanyayisraeli n'Abanyapalestina cyari gitekanye cyo kuwa gatanu nyuma y'uko abayisilamu b'imyaka itandukanye barekuriwe gusengera muri icyo kibanza.
mugenzi wacu arakoze ku makuru tugejejeho. Chuti zacu muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'ubuzima kira dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Burundi.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya America.
Turabaramukije waruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya America. Ifungurwa zitekwa zikongera zikadandarizwa ku barabara zishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'uzihereje. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara abantu ku isi OMS yemeza ko ibice 20% by'abantu bagwara korera, amacinya, cyo kimwe n'inzoka zo mu nda bivuye ku isuku rike rirangwa muri ibyo. Ibyo biruko mu gihe abagera ku bice 80% babeshejeho ku munsi ku munsi n'ifungurwa zitetswe zikadandarizwa ku barabara bivuye kuko birirwa ku buzi ntibabe bagitaha gufungura iwabo ku bwa FAO ishami ryawo n'igita ifungurwa ku isi. Ukugenzura urudandazwa rw'ifungurwa zitekwa ku barabara bigabanya abazidandaza batisunze amategeko. Ugucungera impusha cyo kimwe n'isuku ry'akarere rukoregwamo byatumye Leta ya Canada yemerera gukora uburiro hafi 10,000 gusa mu gisagara cya Montreal nk'uko Asia igisata kirayo iby'isuku muri icyo gihugu kibimenyesha. Ubuhinga bwo kudandaza ibyo kurya bitetswe mu miduga yabigenewe burijukiye mu bihugu biteye imbere ugereranije n'ibiri mu nzira y'amajyambere. Akunguko nuko izo mfungurwa zitandura imicafu cyane ugereranije n'izitwagwa ku mutwe. Mu karere ka Afurika ibibanza byo kwibarabara bitekegwamo bikongera bikadandariza nk'imfungurwa ntibiteguye neza. Akatari gato tubisanga ku bituro by'imiduga n'amasoko mato mato atagira amabombo bene utuzu twasugumwe. Amashyirahamwe mpuzamakungu arakorana n'ibisata bya Leta mu gutunganya gushasha uburiro bwo kwibarabara mu bisagara bimwe bimwe. Akarorero ni FAO ishami rya ONU yitaye ifungurwa ku isi ryakoranye n'igisata ANSSA kijyewe isuku muri Mali mu kubaka amazu n'uburiro bisakaye aho abantu bihagarika no kuyora umwavu mu gisagara cya Bamako. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ifungurwa zitekwa zikongera zikadandarizwa ku ibarabara hamwe n'amagara y'abantu. Kuri mikro muri kumana jewe Joseline Nduwayo kaza mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Alain Yvira Nkunda arubaza ati twogirira gute isuku ibiribwa bitekwa bikongera bikadandarizwa ku ibarabara? Ngizi nyishu bamuha
nk'abantu badandariza ku mabarabara bakwiye kuraba ubuntu nk'ubushashe bakaza barashiramo ivyo biribwa kugira babigirire isuku
bakagwiza amarobine ku mabarabara kugira ngo abantu bashobore kuronka amazi meza
bada badanza batobatu bobaha imbibanza bizwi
imbere yuko bateka bobanza bakagirira isuku hajya batekera
bajya nabo babidandaza bakabaha n'agasabune mu gakisha ko mu gakaraba
bijya bibanza icambere bobanza bakabigira neza kugira ngo bagwanye imicafu
bajya babatuma nibo bategeka yuko bokoresha bijya bikoresho neza kubera natwege tugenda kwafungura turahagirira ingorane bakaza barafundikirana zijya fungurwa tukunda gufungura keshi na keshi
n'umuyaga iyuje ejya ntumukizamo irimo mikwe zijya sizo gufungura zijya nizo kumenya
nkabajya bateresa ibintu bwa mbere kwibarabara bitese ipfo uko baza barabifunika bimaze kujya ku bucafu abahombeje abantu ubuzima bo bimena.
Ubwenge abakora mu buriro bwo kwibarabara gutuma bamenya uko bategura imfungurwa. Amahimiriza ubwayo aduza ibitigiri by'abijukira isuku. Umugambi Prasari ujeje ubushakashatsi no guherekeza abakora uwo mwuga watumye ibice 30% by'abakozi bo mu buriro bwo kwibarabara muri Chade bitwararika koza ibyombo kuronga ifungurwa imbere yo kuziteka cyo kimwe n'isuku byo ku mubiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara abantu ku isi OMS yemeza ko isuku mu buriro rigabanya indwara ziterwa n'imyanda ku bice 50%. Ugukorera mu mategeko guhinga uvu leta zo gufata mu mugongo abakora ako kazi. Uko niko Ghana cyabubakiye amabombo n'utuzu twa sugumwe kubifashijwemo n'ishyirahamwe UNICEF kugira ngo twumve neza ibijanye n'ifungurwa zitekwa zikadandarizwa ku ibarabara hamwe n'amagara y'abantu. Tega matwi itohoza mugenzanje Alain Yves yagiriye mu buriro bwo mu micungararo y'igisagara cha Bujumbura. Alain Yves, ijambo ni rwawe.
Ifungurwa zitekwa zikongera zikadandarizwa ku mabarabara amwe amwe y'igisagara cha Bujumbura zitegurirwa mu bibanza bidafite isuku. Kwabonye zitekegwa hanze y'utuzu tw'uburiro twubatswe mu mbaho tudafise isima ku gituro cyo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura hamwe no kwibarabara riri nyuma y'isoko Bujumbura City Market batazira kwa Sioni. Inkungugu ija mu fungurwa bivuye ku ruja n'uruza rw'abantu bene imiduga ni nkurikizi kuko zidafundi kigwa mu masafuriya. Ukudategekanya ibibanza bigenewe gusukwamo imyavu gutuma imicafu ishigwa mu mufuko wegereye ikibanza cyo gutekeramo itera udukoko ku biribwa. Twabonye isazi zitondereye amatomati, inyama mu gasashe gateretswe hasi muri bumwe mu buriro buri ku ibarabara iri nyuma y'isoko Bujumbura City Market. Ukutitwararika isuku y'ibiribwa bidandarizwa ku mabarabara kuranegurwa n'abantu babifungura. François Miburo twasanze ku gituro cy'umuraro ku bw'igisagara cha Bujumbura avuga ati
ibintu by'isuku biragoye ngahaye kandi haza abantu b'ubwoko bwose bav'intara zose umuntu ariko arafungura bikamuduma ko
ubukene bw'amazi butuma ibiribwa bitekwa bitagiriwe isuku mu kurongwa bikwiye. Akarorero amateke, ibijumbu, umuceri bikinjikwa bironzwe rimwe nk'uko bigigwa na Saidi umukozi mu buriro bwo kwibarabara inyuma y'isoko Bujumbura City Market. Ukutarongorora neza amasahani agaburirwamo abantu kugabanya kanovera kifungurwa kubwa Didas Bugegene akamoto azumvamwo kisabuni kagabanya uburyohe bw'injya. Ukugugwa nabi bitewe n'integuro y'isukurike ry'ibiribwa bitekewe mu ibarabara kwa makwibonekeje kubato nabisumbuye. Dutega amatwi uko bigendera Janvier Niyonkuru akora akazi kuguterura imizigo ku isoko Bujumbura City Market.
Niwaje mu bisanzwe bintu na nagwaye munda namanagwaye inzoka zitegwa n'ubucafu.
Ukwegegwa n'ifungurwa zidandarizwa ku ibarabara kubonwa nk'akarusho kugaruka rukora imyuga mito mito. Ukudata imirimo be n'igiciro kitarenza 600 ku isahani igizwe n'umuceri, ibiharage irengarenga n'igitoki canke n'ibiraya ni siguro ya Claude Mbanje dandaza wa mayunite ya telefone ku gituro cyo mu buraruko bw'igisagara. Naho biruho ukwiyumvira ineza y'ubukingira amagara gutuma rumwe mu gwaruka ruhitamo ku gura injya mu buriro buzitegurana isuku. Adrien Karibwami avuga ko yemera kugura izigihumbi n'500 kuko zitamutera iseseme n'igabanuka ry'akayabago. Ingwara z'ivyaduka nk'igwirirana y'ingwara ya korera zishobora kwibonekeza mu gihe atacokogwa mu gushigikira isuku ry'ibibanza bikoregwamwo urudandazwa rw'ibiribwa. Beatrice Bazikamwe umuvyeyi twasanze mu buriro buherereye ku ibarabara inyuma y'isoko Bujumbura City Market benshi bita kwa Sioni avuga ati
harashobora kugira ingwara zishobora gutera byakorera nibindi hariho ni ingwara z'amacinya zishobora gufata bivanye n'ugucara.
Tumenyeshe ko urudandazwa rw'ibifungurwa bitekwa bikongera bikadandarizwa ku ibarabara rutemewe mu bibanza bidakwije ivyangombwa bituma isuku gisununura. Aho twovuga nk'amazi meza, akazu kasugumwe n'uburiro bufise igikoni cyo gutekeramo ifungurwa ku ga Prosper Muyuku arongoye igisata c'igihugu kijejwe isuku. Ukugenzura urudandazwa rw'ibiribwa gwo mu ibarabara kugabanya abarukora batarufitiye uruhusha. Uburiro burenga 50 garugawe muri aya mezi 3 aheze muri komine Buyenzi nk'uko vyemezwa n'igisata kijejwe isuku mu gisagara cha Bujumbura. Uguteza imbere isuku y'ikibanza gitekegwamwo kikongera kikadandarizwamwo ifungurwa c'inyuma y'isoko Bujumbura City Market ningingo imaze gufatwa n'inzego zijejwe bijejwe isuku kuneze gukingira amagara y'abantu tega matwi David Ndayizeye ajeje gisata cy'isuku gy'igisagara cha Bujumbura
turamaze gufata ingingo yuko twamenaje neza kwa bakuri hameze neza cyategura mu nyuma bakadandariza hameze neza
tumenyeshe ko uruhusha gurudandazwa rwifungurwa zitekwa zikongera zikadandarizwa kwibarabara rutangwa n'igisata kijejwe ubucuruzi mu gihugu hagati vyemejwe n'ugwego rujejwe kugenzura isuku ry'ibibanza
Ifungurwa zitekwa zikadandarizwa kwibarabara zishobora kurenza umunsi zigikomeye uko zibika neza ko kwisunga izifa n'ingoga gusumba uko niko gisata cy'ubushakashatsi muri kaminuza Abomi Calvi yo muri Benin cyabitohoje isuku ry'abadandaza riremurura amashyirahamwe ajejwe isuku mu karere baherereyemo twasanze ko gukorera hamwe hagati y'abaguzi n'abajejwe intwaro bifasha mu gushyira habona abadakurikiza amategeko yubahiriza isuku akarorero mu gisagara cha Bamako abajeje amagara y'abantu barahawe umuco n'abanyagihugu mu cungararo mwisekeza ryo kugara uburiro udasukuye aho baherereye kugira ngo twumve neza ibijanye n'ifungurwa zitekwa zikadandarizwa kwibarabara n'amagara y'abantu tega matwi ikiyago twagiranye n'ujeje gisata cy'isuku mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Prosper Muyuko aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Prosper Muyuko ndabaramukije
amahoro
mbega murabona yuko ibijanye n'isuku y'ibiribwa bidandariza kubarabara biri ku rugero rushimishije
ari ngaha mu gisagara cha Bujumbura cyangwa mu gihugu hagati turacyari inyuma cyane amapolitike y'ibyisuku ntigeze atezwe imbere byaranditswe kuva ku babirigi bakidukoroniza vyigeze bikwirikiranwa gose ngo bishigwe mu ngiro nk'ibyerekeye ama restaurant n'ubunywero abajejwe ibyo bisata uno munsi ntibaje inama nk'uko bahoraje inama kera umuntu wese agira ati je waho ndabishoboye rero hamwe icyo kintu cuboneka ari mu ngo z'abantu canke ari mu buriro canke ari mu bunywero ikizo cyo cyakiyonse umuti urama
ubuzu bw'uburiro buri kwibarabara usanga budafise ubuzu bwa sugumwe canke amazi meza mubandanya mubireka bibandanya uko biri canke birahinduka
abantu bashacuruza usanga bari muhanda nuko nk'aba mustanteri budukundira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu nta nimwe turegera twiyumvira guhana aho vyifashe nabi ucu usanga ibintu aruki davagi abantu nibamenye bajijuke atakindi gisaba hamwe adakwije ivyo bamweretse ntibamwugururire
ku ruhande rw'abakozi benshi bitaba boyi canke abayaya aribo kenshi usanga bakora muri ubwo buriro hari impanuro mwoha abakoresha babo
umuntu yagwiza kwanza kwigishwa ingene yoza ivyombo uravye ngene bakadze ngene bagakora ntibagakora kuko bakazi bagakora kuko batumwe n'inzara turacakeneye amashira hamwe afasha mu kwigisha abantu asaba akazi n'imbaraki kiboyi n'imbaraki kiyaya bazi kugakora
ndagukenguruki
murakoze cyane
Arakoze Alain Yves Irankunda kuri ayo majwi n'ibyo biganiro adushikirije. Tumire amategato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitura abaganga mu gihe cyose tugwaye.
Magara make akesha majoro doba dori kesheje muganga.
Kwibutse abariko baratumviriza ku kiganiro arikira cy'ibi bya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga kubyerekeye imfungurwa zitekwa zikadandarizwa ku barabara hamwe n'amagara y'abantu. Gwaruka nimurambirwe kume hafi y'amaradiyo yanyu. Ni wa mwanya wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wanyu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace
baza ndakwishura. Bazanda kuishura.
amazi nicyo kintu cya mbere gituma ibifungurwa bigira isuku. Birakenewe yuko habaho amazi.
Nicyo kintu cya mbere umuntu akenera kugira agira isuku ribereye ari mu bifungurwa, ari ku mubiri wiwe. Rero iyo ibintu abantu bafungura bitagiriwe isuku ari ibintu biheza bigatera indwara. Amazi ategezwa kuba ahantu hose hari abanyagihugu. Mu buri rohoho abantu baje bava mu hingo itandukanye baje gufungura bakeneye gukaraba imbere yo kubafungura bagakaraba bahejeje no gufungura.
Baza ndakwishura.
Kweki none leta y'Uburundi itoshira ikinyabarega bacha mu ducafu.
Iyo umuntu yo bishira mu migambi igihugu itegura inyabarega yofasha kuruta kugita hasi hamwe gishobora gutera n'ingorane kandi gatera n'imicafu ngo bunyabarega bubikwiza ahantu hose kugira umurundi wese yumve yu ahantu hose hamukikije hoguma hari isuku imicafu yose uhita muri inyabarega.
Baza ndakwishura.
U Rwanda rumaze kugera kuba mu bihugu bifite isuku. None twebwe ngaha mu Burundi ntabwo bishoboka.
Byose birashoboka. Ibyo tubikora dufatanyije twese hamwe na leta ifashije abanyagihugu ikabahimiriza ikabumvisha akamaro ko kugira isuku aho umuntu wese atuye. Birerekana ko hano mu Burundi isuku riratera rije imbere. Abajeje igisagara batunganya ibikorwa bitandukanye ugasanga bariko barateragira amashugwe hagati y'amabarabara abegwe. Byose biva ku shaka ry'umurundi kumva yuko iryo suku agomba yuko Burundi butera imbere mu isuku.
Baza ndakwishura.
Abo bantu bohimirizwa gute kaje mu bibanza bizwi kugira ngo amagara ababandanye atera imbere? Murakoze.
Guhimirizwa ari ikintu nkenerwa mu migwi itandukanye bakabumvisha igituma batashima kubabona mu ibarabara. Ikigo gijejwe gutunganya ibikorwa hano mu gisagara batabaronkeye ikibanza bazokana twayuka mu ibarabara.
Waruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duhu mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Abantu bari bamenyereye kujya ibintu uko babonye kose kugira ntibavangure ngo iki engo kizoribwa uko gikindi kizoribwa. Abantu bo kugenza gute
uwo tumbera hazwi yuko bagira isuku izo mfungwa ziza kurira ziba zitunganyije n'isuku ribereye rijanye n'amagara meza.
Baza ndakwishura.
Abo bantu badandaza ku mabarabara batavyumviye hazogira igihe amategeko azokora ku buryo babirukana.
Igisata kijeje gutunganya ibikorwa mu gisagara bashizeho ingingo abantu ntibayikurikize umvaye ko ibyo byose bijanye n'ibihano ntibyogera hiyo kwereka umundi muntu uti hariya ibintu tubitunganyije kuriya bikuneza iterambere y'igihugu.
Baza ndakwishura.
None ngaha mu Burundi ntabwo bashobora bategeka abantu bateka mu maresitora yuko bategerezwa kugirira isuku ibyo bifungurwa.
Bagiye abantu bafise amazu badandarizamo ifungurwa batetse bakwiye kuronka amategeko abaranga kaba bafise n'abantu baza kubasuzuma kugira barabe yuko aya mategeko bayashira mu ngiro. Kuba bafise uburiro bwiza busukuye amazi meza ava mu mabombo ubuzu bwa sugumbwe bufise isuku ibereye. Ivyo byose bitunganyije uko nta nkeka yuko Uburundi tuzuja muri bihugu bifise isuku ikwiriye.
Baza ndakwishura.
Isuku rike ry'ibifungurwa riratera kanseri?
Ego cyane. Murana hariho umugera wita Helicobacter utera indwara ya kanseri yo mu mushishito. Ugasanga muri bwa buriro umuntu arahitanye furushete ayogeje yihuta acishije ko hejuru ugasanga ahaye ya migera itera indwara uhaciye wundi. Ahandi ugasanga bakoresha amavuta usanga ari amavuta yamaze kononekara atakinda akora atari konona amagara y'abantu.
Rugamba rwa makinka yanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwa rukara mutuye. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Baza ndakwishura.
Bajya abakozi benshi bo mu restora bamabumva kenshi ibintu bijanye n'isuku ni kuki batabikora.
Ubutwara ico kibanza c'uburiro agashira amategeko akaze n'abakozi biwe baje ku murongo mu vyerekeye isuku bigenza uko urasanga hari ikintu kinini yagihindutse ugasanga abantu baguma babirukira kuko bazi yuko ku vyerekeye isuku arabambere. Ni vyiza gukeburana.
Baza ndakwishura.
bikunzwe kuvuga yuko ngo abakobwa ngo bakunda gutunganya ibintu by'isuku cyangwa ngo bavyumva sana byo bari byo
muri rusangi nivyo byose biva mu ndero baba bahawe bakiri batoya kenshi birafasha iyo abantu bari kubarakura byose n'ingingo nishaka n'abahungu barashaka kugira isuku irengeye mbere n'injye abakobwa
mbaza ndakwishura
gute twomenya ko imfungurwa zitagira isuku
ubwa mbere urashobora kumva kamoto ubiravye no kwijisha ukabona yuko bitabereye hari naho bishika mu kanwa ukavyumvira umwanze kubitamira aho bishika nuko ubifungura ukumva biraryoshe hahera amasaha bikagusinzikariza amagara kumva utanga kuribwa mu nda mbere bikajamo na gasesemo rero bigenze uko nta handi ukuriko atari kwa muganga kuko numva yuko iyo umuntu ari karacibwamwo akongera kadahwa abe katakaza ibintu bimwe bimwe bigize umubiri wiwe bishobora gutuma akamana amazi y'umubiri
mbaza ndakwishura
Mbega kwirukana isaze muri bijya bibanza birimo imfungurwa niyo nyishyo
nankeka yuko ari kugwanya imicafu bakwiye kwitwararika kugira isuku bagahanagura amameza bakoresheje igitambara gisukuye kiri mu isabuni bagakubura hasi kwitwararika gufundikira imfungurwa canke ivyamwa bizihure n'isaze
Arakoze muganga Anita Munyana kurizo nyishu ahayu gwaruka n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitura abaganga mu gihe cyose tugwaye
yemwe nshuti zanje ngunda nakindi nifuza kumutima garuka magara yororanirwa
umene tumutwe
bibwire muganga
afise umusonga
bibwire muganga
mbonetse aho hose
bibwire muganga yemwe nshuti zanje ngunda nakindi nifuza kumutima garuka magara yororanirwa
Ijambo abanywanyi bacu. Munywanyi yatwandikiye abaza ati: "Iyo umugore atari sugi, arashobora kwandura umugera wa sida yahuje ibitsina utamukomerekeje." Murakoze. Muganga Anita Munyana. Duhere umuco umunywanyi wacu.
Arakwandukiza inkemba mubiri ziba mu himba vyirondoka vyiwe usanga zirimo uwo mugera wa sida akakwandukiza muri ubwo buryo uhuye n'amaraso y'umuntu yanduye ariko umugore canke ku mugabo yanduye umugera wa sida ashobora kukwandukiza naho nyene
Turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zimufashije. Uko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuguti. Akabigira kabizi, kajya imboga karitse. Bikubwiye iki?
Bashaka guhanura yuko umuntu yagize ikintu akizi gishobora kumugira ingaruka mbi mu buzima.
Bikubwiye iki?
Nka anyi noheba ishure. Mu nyuma hari ingaruka mbi janye dufate n'ubukene.
Bikubwiye iki?
Uri imboga kandi ubugari buri hajya. Uza kubukoza iki?
Bikubwiye iki?
Wewe wiyemeje gukora ikintu gitegure imbere y'igihe nimba ubona yuko hari akantu gahaze gakosore
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe ikiganiro kira Shimira Alain Yves Rankunda hamwe na Diane Ndonse bafashije gutorokanya majwi Nasizi nyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kw'ijwi rya Amerika. Mufite icyo muterera canke mubaza ku kiganiro kira, twandikire kuri VOA Bujumbura, uvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 071-228-632 canke kuri 76-449-463 kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho utaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Abaduteze amatwi muracyumva radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya gato cyane saa 12 turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Mube hafi.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatandatu itariki 15 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2014. Tubibaza ko mwese mwaramutse amahoro. Ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika, aho muronka kariyo kugutasha inshuti n'abagenzi. Dutangurire ku butumwa bwa Murwanashaka Theoneste yiga muri kaminuza y'u Rwanda Butare, akaba ashaka kunezerwa na Remy ari Kigali Gustave ari Kabgayi muri seminaire. Mushimiyimana Colette ari muri Uganda Fiacre. Nubu niyo ari muri Mozambique. Niyo Nsenga Theophile ari muri Afrika y'Epfo. Abanyeshuri bose biganye ikansi muri promotion y'umwaka w'2011 abo bigana mu mwaka wa gatatu mu gashami ka Linguistic and Literature. N'abamuzi bose abasabiye indirimbo ya Diamond yitwa Mdogo Mdogo yari mu Rwanashaka Theoneste.
Nimetembea tembea bara na visiwani, ila nikajionea wendo mainambani. Natamani nikupe lasina, nimejaliwa upendo heshima. Maneno ya matamu siku ile mama, sunajua binadamu wabaya sana. Wana wivu wao
you're dealing with this loser.
Thomas.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC undi yatwandikiye ni Atanazi Muhire araramutse umuryango wiwe uri Rubavu ibusasamana Papa Seruhoro Anastase Mama Nyirarugero Margarite murumuna we Kwizera Leo bashikiwe bose inshuti ziwe Sylvester Pierre Munyarubega abasabye indirimbo ya Tom Close itwa Ndacyagukunda bibashimishije ari Atanazi Muhire
amatajara gatabwa sinibwiraga yuko inzira zacu yewe nawe sabyara mahari sabyara oh naragukunze urankunda ndatusa ndatimaza natimurashisha ibihe biraza birahita bihibiti sinakunze ko haririra yava mu maso hawe ntiwakunze ko Chirde fudika usuzu gwe te chezo chanche because kwa uriji he ni he ibi kipi busa busa inzira ni che isyawa nwa na chabu kunda na chabu kunda busa uriji te chezo chukundo na chabu kunda na chabu Ukaganwa ariko ntikubuza kuganya Chuti yandutiye magana Icyo naguhaye icyo narifite Naguhaye impeta inyenyeri esheshatu Tumaranye imyaka itandatu Ngo nguhamirize Ubwo nagukuse Gusa Wamei fura kandi sawo cyo cyagukunda 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 cyaho cyitegeje cyukunda cyagukunda 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 cyaho cyitegeje cyukunda cyukunda
Mubandanya gukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Icyo munsi Evariste yaraduteye akamo.
Eto icyo munsi Evariste abantuye rwamagana mu mujye nifurize umuryango wanjye uri Kabuga ibihe byiza n'umudamu wanjye tubana n'inshuti zanjye twiganye muri TPC 10. Hari n'abandi twese muri polisi y'igihugu ni benshi umuntu wese unze n'uwo tuzanye wese ndamwifuriza ibihe byiza
ni iyihe ndirimbo basabiye
nabasabiraga indirimbo yitwa Ni Danger y'umuhungu witwa Danivumbi.
Urakoze.
Yego namwe murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.
Ngiyi indirimbo Ni Danger ya Danivumbi wasabye.
Got the records.
Nana wa mama. Abaraho basuka karumiwe twifata ku munwa. Yaratangiye ati mbafite ijambo. Uyu mujama yakundanye n'umubebi wanyu aramwiyongoza injuga ziramufata abaduteye story turagotwa muri ghetto hatuye umwana ndabona hiye sinamugotwa nimufashe turebe vie turebe na mere namwe murayoka murabona ko turi ku myako mumudusige nimuduteza abantu Mundo sigue mi mundo te sabanje Nana wa mama Abara ho basuka taru mi wetke fata kumuma Kifata kumuma Kifata kumuma Na wati bindu ni danje Nana wa mama Bindu ni danje Nana wa mama Kumusaza ya ratero ya tumfangu subize Sinzi nibi byuvuza ari kinyarwanda Agahugu katagira umuco karacika none se ko namenye icyo ushaka Kumisango urumva ko kuyu muryango waguha umugeni kuyoka kumyako ibyo ngibyo nibiki ngo abajama ngumu baby reka nje nashobewe mbanoga nyiringabo rwesa mihigo wa mayinka Mube musubi iwanyu muzaze muvuga ibyo twumva
nje
Ni Danger
Nana wa mama
Nana wa mama
Abaraho basuka karumiwe twifata ku
mutwarumiwe yo
twifata ku
mutwarumiwe yo
twifata ku mama Na wati bintu Ni Danger
Turaburije
Nana wa mama Bintu Ni Danger
Turaburije
Nana wa mama
Umusore na nona subira ni jambo Abaviye turabazi murabadanje Twe twari agatigito muri igemu Tukiva ku maciki dukora ku bukaro Tugira swaga dupofo ku mwana None dukujeho ngo tujye mu kavumo Nizanduru
turaraburije
Shumi zanje muze dutegite Maniga yanje muze turyereke
yanje
Ni Danger
Nana wa mama
Nana wa mama
Abaraho basuka karumiwe twifata ku
mutwarumiwe yo
twifata ku
mutwarumiwe yo
twifata ku mama Na wati bintu Ni Danger
Turaraburije
Nana wa mama Bintu Ni Danger
Turaraburije
Nana wa mama Ni Danger
Ni Danger
Nana wa mama
Nana wa mama
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC undi yaduteye akamo ni Ndayizeye Jean Remy
Ndayizeye Jean Remy ntuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Nyanza umudugudu wa Juru nashakaga gutaka inshuti n'abavandimwe cyane cyane abakunzi b'iki kiganiro bafite mu karere k'Isi ariko ngarutse hano iwacu mu Rwanda ndasuza uwo bita Kamanzi Gambatisi utuye i Rwabutenge Gahanga hari na Katabarwa Wirarisi ukorera nawe Kicukiro bita Zinia hari uwita Mamagarate ko kunze kwimana safi ndashaka kujya mu cyo indimbo ya Medi yari yose kugira ngo ishimishe abona ituye bose murakoze
murakoze
yego namwe
indirimbo ya Medi tuguhitiyemo yitwa ngirira ubuntu ndayisaba nawe nyine yaraduteye akamu
bajando ndayisaba ndo munyeshuri wiga mu seminari nkuru munyakibanda nsaba gusoza inshuti zanjye cyane cyane ndasoza abana twiganye bose muri ecole seconde mu kigo cyitwa ecole de lettres de Gatovu ndasoza na petit frère uba muri Namibia witwa Maniraguha Olivier ndasuhuza n'ababyeyi banjye bari Musanze n'izindi nshuti zanjye zose by'umwihariko n'abo mu seminari nkuru ya Nyakibanda. Aba bose rero nifuza ko indirimbo muzabona iyo ariyo yose ya Kizito Mihigo yabashimisha.
Murakoze. Indirimbo ya Kizito Mihigo tuguhitiyemo yitwa Turabana u Rwanda.
Amerika n'Uburayi, Asia na Oseania, n'ibiducumbikire ariko nitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Amerika n'Uburayi, Asia na Oseania, ibiducumbikire ariko nitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Uburayi na Amerika, Asia na Oseania, ibihugu bya Afurika biraducumbikira ariko nitwibagirwa
agenda tukiga tugakorera amafaranga tugashaka kazi tukiyubahisha tukagira ijambo tukereka amahanga ko Rwanda wareze neza ariko ni hahandi dukenera kugaruka ku isoko kuko utazi yava ntamenye yaya.
Amerika n'Uburayi,
ibihugu byose,
Asia na Oseania,
isi yose,
ibiducumbikire ariko nitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Amerika n'Uburayi, Asia na Oseania, ibiducumbikire ariko nitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda.
Isi yose,
Amerika,
Agaciro tugaharanire mbere ya byose katubera umurage katubera ingendo katubera ejo hazaza tuzabwira amahanga ku Rwanda rufite ibyiza ibyiza byinshi byashibutse mu bibi rwabonye kuko utazi yava ntamenye yaya Amerika no Burayi niho mu byose Asia na Oceania isi yose ibiducumbikire ariko nitwibagirwe na rimwe ko turi abana mu Rwanda Amerika no Burayi Asia na Oceania ibiducumbikire ariko nitwibagirwe na rimwe ko turi abana mu Rwanda isi yose Asia na Oceania isi yose ibiducumbikire ariko nitwibagirwe na rimwe ko turi abana mu Rwanda Amerika no Burayi Asia na Oceania ibiducumbikire ariko nitwibagirwe na rimwe ko turi abana mu Rwanda isi yose Asia na Oceania Afrika bila nchumbikira ariko nitwibanyirwa ko turabana mu Rwanda isi yose ibihugu bya Afrika bila nchumbikira
ibiganiro cy'umuziki kuri radio y'u Amerika dukurikije ku butumwa bwa Jean Paul Muhozi
Nitwa Jean Paul Muhozi ndi Kigali nyitaruma nkaba nifuza gukora indirimbo umubyeyi wanjye Kabutege Dance kuri Mikarange Ijumba na madamu wanjye White Avenue ari Karuruma nkayitura abavandimwe banjye bari muri Charles Mitchell na Mutabazi Juvenal na mushiki wanjye witwa Umutesi Ariane Pauline uri Ijumba nkayitura kandi mukuru wanjye Niyonzima Maximilien uri Cape Town muri South Africa Wengira nkayitura Brasseri uri Brussels witwa Mbonyabwo za Maridiani n'ikiti n'abakunzi b'izi bya Amerika bose.
Ubasaba iyi ndirimbo?
Jewe nkunda indirimbo z'Ikinyarwanda, nkaba numva indirimbo yangwa ku mutima ari ya Rugamba Siciliani ikunda kuvuga ngo jumenya gusaza utandura mu gitondo.
Ngiyi ndirimbo jumenya gusaza utanduranije ya Cyprien Rugamba wasavye.
Nibareke tujyane muri kabare na zambiri kuri nizo sinzizira. Nibangamba vume. Oya da wikabya. Jumenya gusaza utanduranije cyane.
Ewe ndumukecuru. Jiru ya wahungu na shinji Nywa mizungu sawe njizite jika Wakaza na wache wugufi wa nyumvire Uwanza java huu
Uyada wikabja Jume ya gusa zutandura nije chane Nenje jimnyaka ya pasio Akazinawe karanyijije Nzarinda ndengu kanyigakora Abatoya wasiza na bacecekere
babe baretse
oya da wikabya yumenya gusa zutanduranyije cyane
yavutse abapadiri bacyaduka burya same yashinzwe mama nyiki abatungwa na yemwe ngo nakecwe kandi nyivugira nyihagaze abubu ninjiji
oya da Kimenagusa zutandro njichan Mubanya mupira jenari vena Datindi vite gori kabuga Noni maratora nyanga sigarangu Imyaka mirongo ine akabije Mfanyi vite go Oya da wikabya Jumenya gusa zutanduranyije cyane
Mfite umukobwa nibyariye naramushyingiye ubarubatse Nta nubwo ajya yibuka ko ndi nyina ngo mukwezi yansura narenza kane Ntabwo anyibuka
Oya da wikabya Jumenya gusa zutanduranyije cyane
Nashatse umugore narutaga None aracyece kandi nyize Nzashaka umutoya mu muharike tugenda umukecuru amenya urugo numva iryo raha
oya da wikabya
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twari twabateguriye muri iki gitondo ubwiye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa Jean de Paix Habumuremyi
Nishaha wa nizando la kee, limokarini kala kee nye mhala wa majiaro goro. Bifu za gusuhuza, wangisikili mwiki ya jini kakre. Kuto hizi hundumurezi, harimo nize imana zambo osko, akawamo Filiberi Nyembayire, akawamusa Jamahoro Filiberi, akawamo mwiki zana wa poste, ugo nye hundila yu kubuka promosio, mwiki jeni rilefu, kwa nize imu prapo de soke, harimo uitkwa Resiani, hakamu kwa Toma, hakamu uitwa Joni Yose Srimi, hakamu uita Ndani Wajariko, hakamu niko mwese Demi Lefu. Vos kwa hapa jisoke ndani ispuriza, weekend nziza. Mwene wangha ispuriza kani hawa chumbiri yenda yitwa Nyingureka ukajenda ya Mwuresi. Mwene wangha yitwa nungundi kani kani umukundi wa nyetwa Urai Nizaru Fontina. Kwa sezira nyetwa mwateke kwa makumia imenyezu kwa chumi, inachumi makame. Ubwo nkaba nifuza kugira ngo iyo ndirimbo ibashe kubashimisha bose
urakoze
yego murakoze cyane
iyi ndirimbo ningure ku kagenda ya Knowless Butera wasavye niyo ndirimbo turangirije ku ikiganiro cy'umuziki twari twabateguriye muri iki gitondo tukaba twibaza ku iki kiganiro cyashoboye kubashimisha mugira umunsi mwiza mwese mwakoze kudutera amatwi naho ubutaha
Warumusuzanzwe ngo burya koko akaryoshye ntigahora mwitama warahamagawe umazuritaba iyo menya kwaruganyuma ikiganiro cyanyuma
This program has come to you from the Voice of America, Washington.